amahirwe.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe na nke Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turaha ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera I Nairobi muri Kenya.
Urakoze Etienne Karekezi. Kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu Imana kigaruka ku bijyanye n'icyuka cya politiki mu Burundi. Uburundi kuva ku itariki ya ndwi y'ukwezi kwa gatandatu 2018 bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha mu mpinduka ryazanye rije gusubirira 2025 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cya perezida avanwe kuri 5 ishyirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayo bashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mezi yegeranye ubu ayambere azokorwa kwayo mu gihe itandukanye n'aya kabiri. Urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka w'2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka w'2025. Ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zohangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa nshingiro ni zavuye mu matora y'umwaka w'2020. Umukuru mu rwiseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Kavyakazi hise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora y'2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajya kuri 5 gusa. Aherutse gutuma ko amenyesha makuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya.
Hari ugutegura intererano yo mu rwiseni ugutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice. Murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo niho ayo mategeko ajaho canke agasubirwamo. Seni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye bitworohera gushyira mu ngiro be n'ibitoroshe. Muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020. Isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byohinduka. Icyo ni cya kabiri. Akaba ni cya gatatu rero ni ibwirizwa rishasha nimero 1/5 cyo kuwa 26 Ntwarante umwaka w'2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba n'ikartiye. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushyiraho iryo bwirizwa rishasha rizogenga amatora. Ivyo vyose tubishyize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bica bimenyekana. Ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana tuvyumviro kugira tubishyire mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshyirwa mu ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere. Hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene gitegezwa kwisunga iri bwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku bitumba na karitsiye. Nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze mu matora ya 2010 niko byagenze mu matora yakurikiye n'ayandi yakurikiye n'ayandi yakurikiye. Ni ukuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe. Ikindi gikorwa kandi ni igikorwa co kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora. Iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwako iyo igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze.
Mbega hano icyuka cya politiki cyifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abaseruka imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijyanye n'iyo ndinganizo nshasha. Iruja Amerika ryashimye kubigaruka ko muri kino kiganiro dusangira ijambo. Turatangura tubibaza Felicien du Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi.
Jiwe amatwasomera n'amasa nyirika ubwame na mbere mu byonjejwe mu ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Cyemba gicuka kimeze neza imigambwe ihurikiye mu runani kwemera amategeko mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko byamye abatwara imigambwe itandukanye turakora amanama nkuko tekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko haba ari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo uravye mu itegurwa biriko biragenda neza ucubona ko no mu maturanye bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko amatora atazogenda neza akacavuga ko atazogenda neza ubundi ho ubiravye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezi na byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko vyemerije vuba rero je nkavuga nti mbo nimbi imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza mu matora bizogenda neza kiretse urabona arashobora kwaduka ingorane cyane umuntu ataba yiteze bimwe bita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse mwakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza arongoye umugambo wa Wadasigana Ipona warondeye intayo kwikukira mu Burundi aremeza ko kihari mugabo avuga ko atahose bwose kandi ko ico gihe cyo kuba maso kurusha kubanye politike uko niko yavyiganijwe ya Amerika
mu Burundi nk'umugambo w'abadasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubambere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambo w'abadasigana baratureka tugira inama n'abanywanyi mu gihe nyiki ni baratangura kugwana ngo bacanemwo umuntu yagiye ku nama gaba musimbire ko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye nibasimbiranireko ariko hariho mu gihe nyiki icuka cha politike cyica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero navyo nyine biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambwe itandukanye siraba ari umugambwe uri umwe yaba umugambwe uri gutegetsa birashoboka yaba umugambwe yindi no mu yindi migambwe ariko tuvuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana baniganana ku kibuga ni igihe rero cyiza cyane ubunye n'abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane rusubire kunigana ejo nitwumve ngo imbonera kure ngo abajereri ibyuma by'indege batangwe gusimirana ni igikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugira ubu abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nibyo dutegereza kugabira ko ariko rero mu kibazo nishe cyo wambwiye muri rusange sinovuga ngo muri politiki ngo imigambwe cyangwa iriya bariko barasimbiranira ko mwiki gihe biracagendeka
mugabo haragwa akagaruka akavuga ko hari udutse tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batorohereza imigambwe harimo na Iprona aravuga ikimunezera kurusha mu gutora umuti akanagira ko batubwira muri rusange icyo yibaza ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndaje kuvuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikorwa bya politike n'uburyo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko aragera ni naharya iyo abamigambwe yabitangura hakiri kare turi umugambwe w'abadasigana turi ku rubuga mu ntara zitandukanye mu mazone ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi mu mazone amwamwe batarumva yuko imigambwe yaza gukorera yo ugasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe ucamo umutuma ngo nimugire inama ngo kandi umusitanteri yaguhaye uruhusha ivyo mu minsi heze vyarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura abadasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabangira arababuragiza ariko turinda guca kwa musitanteri duca ku bakuru bana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu ndoro nyiza ariko icyo nshima ni uko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hari ingendo itegezwa guhinduka ko imigambo itegezwa gushika mu makomine no kubitumba amatora y'2025 bwa mbere na matora dasanzwe na matora bwa mbere tuzaba tugize yabashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari zindi nshasha n'amakomine yagutse no kuvuga ngo inama za komine zahindutse na matora rero tuzogira ubwa mbere ari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turonera amajwi mu bagize inama ya komine hari ahantu bahora bisaba akosha elektorale ntoyi ubu dusaba ko abantu bagwiza amajwi amakomine yahindutse
gabakire banza witonde n'umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro wa PDR arashimye ko icyuka cya politiki kibifashe ariko agasaba ko inama n'ingingo byokwama biranga abanyepolitike n'ibisata bya leta n'abanyanasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere kuva Burundi bwiswe izina hazohiganwa imigambi yatabishobisho birimwo abivuga afatiye kuri kahise
cyo mugambwa ya PDR rwa mbere turashima ko turiko turageza amatora icyuka kifashe neza imigambi y'abanye mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babaye mahoro n'umutekano kandi urabona ko n'umunsi abanyagihugu abene igihugu bya politiki bitakibarangaza cyane basigaye babanye mahoro n'umutekano cyane turagishima cyane ndeje dushimira n'inyana icyubahiro umukuru w'igihugu uravye ingendo yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambi ikwiye kuba neza akavuga ko gikora ari umwene gihugu imigambi atashimaze ibibazo dufite ari by'ubukene zo kubigwaniza hamwe ubu rero n'ukuri nta mugambwe n'umwe bagirwara keretse imigambi ifite ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimye n'icyuka cya politiki kifashe amatora y'2025 n'amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora azoba batora atamukuru w'igihugu atorwa ibyo barundi bari bamenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba azoba ashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nk'uko mu matora yahera yahora kuko wasanga ku mbere ndabibukije ku 1961 wasanga abarundi batora kubera kwikukira ugasanga 1993 abantu batora urajye bwo kumwene byari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi 2005 abantu bari banyotewe igisoda cy'igihutu 2010 kwari nk'uko ugiye kuraba 2025 abarundi banyotewe iterambere nibyo bizi imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazoyishyira mu ngiro naho rero twe mugambo ya PDR twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza muri amatora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzoyishyira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko bagejejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nk'uko bari babisezeranye
nibaza ko atari intambamyi kuko imigambo yose baduhuriye ko ku ibyo bintu bishasha twese rero turiko turakorera mu bintu bishasha ndetse twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse zaba dufise abaduserukira batanu ibyo bizaba byoroshye cyane no kugira intonde burya bizokora cyane kuko n'abahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri conseil communal bageze inama mu makomine umutumba wose azaza kuba userukiwe mugabo urabyo no musinyana amakomine ameze urabona ko bitazokunda ucyomba kuba uzosura kutworohera kuko bati akankarurero uzosanga nko muri komine arabahanuzi bajya mu 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambi kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwari kuronka abantu ku mutumba bawose wa rusansumu kandi n'ubujye bizokoroha kuko ufise abarongoye intara ya gatanu n'abarongoye amakomine 22 biratandukanye n'igitigiri cyari gihari naharemye na cyangwa ko dusaba umushikiranganji w'intore hagati ko ari ibintu byatangura gukorwa hakiri kare kugira ngo tube turabitorera umuti aho n'ibijyanye n'iteko rigenga amakomine ryo barirajya kugira ngo tumenye ingene bizaba bimeze mu makomine no mu ntara itegeko rigenga amatora kugira tube turabyisunga hamari yakoresha n'amana bagiye batanga ubushobozi urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye akarindi ubundi kuva 2018 kwa twayihangira ko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu ku kwezi ucu bivugira nga kugira ngo uzokurikira abageze intara babikosora nahari bisaba ko amanama yogwizwa hama n'izo mpapuro dukeneye ayo mategeko akajya habona ariko kandi turasaba ko bishobotse leta yofata mu ngongo imigambwe kubera hari imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambwe ntigiye kuri ku rubuga wikibire hose ibishobora gutuma kumbura zo kwitoza imigambwe mike bimwe rero yantwara rusange tuba dukeneye ugasanga kumbure umugambwe umwe cyangwa imigambwe ibiri niyo yihariye ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe SNL umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri tumvikana hagati mu kwa munani cumi kuri mirongo ibiri bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatoro wasa ku burongozi bw'umugambwe umupinzani w'ubutegetsi w'ibihe byose yahoze indongozi y'umuhari w'inyeshyamba z'abahutu za FNL yagize umugambwe uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe
igitangaza n'uko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu ubushikiranganji bwobwo bwavyanse kavuga yuko ari ugukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nk'uko yemejwe n'ikoraniro kaminuza wa 2019 aho rero twamenye yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaze mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwa hariyo mvuga rero ntibaye n'ababari inyuma ababaye intege umushikiranganji aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe urikora ko nagiye nyine yategurwa niyungurura ibyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze abo bantu cumi nareke kubaremereza umugambwe nareke gukoratisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakore umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe sendi defitedi biboneyeho ari uri kurabasubika kuko none bumva badashobora kubana n'abandi basenere kuko nabo cumi nyine nta bandi bari kumera nabo bizoguma gutyo bizogeta gushira ryari kuko yitwaza ngo bafise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kiriya gihe cyose gusubika uno munsi hari ahantu murumva inyangamugayo zashamiranye kandi n'ejo ntazizoshamirana amahirya y'ejo kuko iyo siyo ngendo y'iwacu turanka ikintu cyitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma turekere uburenganzira bwacu umukuru w'igihugu yavuga ngo butungane ntibaze batahura none ubundi turiko turarengana nta tegeko umushikiranganji aturenganure kuko ntibaturenganyije twebwe nta ngorane dufite n'amategeko y'igihugu ntabora dufite n'uyu n'uriya abo bantu cumi ntibarutishe inyangamugayo zingana uko zingana mu gihugu kuko gusa uno munsi nta cyaha na kimwe leta yotwagiriza umuganga senderi wakoze cyotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushikiranganji nareke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ari kumwe n'abanyabantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye ubwo butumwa bwari bwaciye mu matelefoni ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye aha rero ni ukuri abatware bokwikubita gashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ishuti twifuza gushika hiyo
ibibazo umugambwe senel ufite ndi w'uburundi atwara ihuriro ry'imigambwe ntariyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro
gusa ndaza amenyeshamakuru murakunda gutoza agatugwa ngira ngo mwaba mushaka kumbarira nkazirya ngorane mushaka kumbaza nkazirya ngorane ziri mu mugambwe senel kijya kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mbere na mbere ho umugambwe senel mu ihuriro ry'imigambwe yemera guteka mu Burundi ntirimo hanyuma itarimwo naho yo birimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yabo amategeko ntarekuriyeho ryo imigambwe kuja kuraba izo ngorane habasigaye yuko umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe aba ari we afata icyo kibazo mu mino habasigaye yuko umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe aba ari we afata icyo kibazo mu mino aho bigeziraho mwese murabizi
Frederic Bambuga inyumvira yahoze acegera cy'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambi umwe gusa Sende Devdede uri ku butegetsi yiganira rya Amerika imbona imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi
umugambwe ni ishyirahamwe ry'abantu baharanira ibyiyumviro kugira ngo ibyo byiyumviro bitware igihugu cyanke baze bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu 1960 na mu myaka 1961 ababiligi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire baraza n'ikintu cyitwa imigambwe kugira ngo haba matora ayo matora tume haba bategetsi bandi bavuye mu banyagihugu nibyari bibi ngabikibazo nuko buri imigambwe n'amacakubiri muyamo gucanga intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyari kumenyekana n'imigambwe nico gute imigambwe twagize yakicokera mu njyane za moko ibazo rero kiba kibyari kindi mu nyuma 1992 perezida wiwe yagomba kugira imigambwe myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 2007 nta migambwe yari hari umugambwe umwe mu by'ukuri wasanga ari abantu yende bavuga bati reka nanje ndabikonoje habona uretse nka perezida Daye by'ukuri wabona ko yari yariteguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kukibaraza ari gushobora undavye abantu b'imigambwe bari bahari umugambwe si ikintu kiba coroshe mwe nuko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise n'ineza kugira abanyagihugu yitafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo ni umwe witwa CNDD FDD koko wibigihugu utonzwe no kwibigihugu rero ugasanga nta umugambwe n'umushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibigihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri iri imbere uhari
utari inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD FDD usanga ntacuvamo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe wobaha utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kugira ngo babeho nacyo gitumye imigambwe ntabihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugira imibe abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubanyekana n'iyindi migambwe kuko uwo mugambwe ufise byose utwagiye igisoro utagiye igipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacyo bashobora kumara umuti none mu myaka y'2025 mbona warabye cuka amatora ashoboka amatora azoba sinazoba n'amatora ni nk'ayandi yamaba reka ntitukiri mu matora amatora uyu munsi cyitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo abategetsi babagirire neza sibyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ububi gito n'ukwikunda n'inda ndende ku buryo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma ariko urabarya abanyororo bo barani n'intungane ugereranyije na mibyo niko murakora si perezida abyivugiye je nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi ni inkozi z'ikibi zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko watwara imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya genda muri abanyanyine bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wafata bya binyoni biza bikirira amasaka bitanimye hame bikugurukira bikiyira bibonye amasaka aheze bagiye na CNDD FDD nabagiranya nuko murakoze
ariko Olivier Nkurunziza kwa Rayipona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambo igishije unama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi mva makungu zikaza kuyahagararira
inamba mi ibwa mbere dusaba leta yuko nkuko yabitwemereye mu nteguro z'amatora zose yabitegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama shinga bategana nk'ingudu amateka kandi barabitwemereye umushikiranganji w'intwari wa hagati yarabyemeye ibirere nibyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumva nk'uko abantu baze dutegurira amatora abantu twizeye kandi tugira ku buryo imigambwe haba amanama ya hafi na hafi yo gutegura amatora ategura imitima kuburyo leta yemera kandi mu ntego zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco kuburyo intwaro yitwararika kutaburabuza abakuru b'imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F Rwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemezo ku migambwe ari wose Jean Kizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye iri kuri imigambwe kwandika beforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka bye twavuga ko nicerekana ko icyuka atari kibi nicerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana atandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihugu cyo twa turaraba aho tugize amaso amakuru duhabwa n'abaduserukira nta cyuka kibi kihari cyo tuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta nyine migambwe ikora ibyo umuntu yovuga ko bishora gutera ingorane ibyo hari tubona turavye nyine migambwe yitunganije nyine abantu batunganye batunganije mu migambwe turona ko byukuri hari intambwe zageze zaterwa ibitavuga dufatiye nyine ndongo zazo zifata amajambo zishikiriza imbere yo kwinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no munsi ndwaruka bwo migambwe itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero ratuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanwanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanwanyi bashashe imbere y'amatora y'ibihumbi 2025 turabona ko by'ukuri hariho intambwe zikomeye zageze zaterwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi icyuka cyifashe neza ikambere atawubwa ko amatora y'ibihumbi 2025 azabashika mu migambo biyangara
uwo mwihwezo ahuriza ko na president Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasanga irirengwe n'ikiyago aha yari mu ntara ya Makamba mu manuko kwa 2026 ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonera kure abagize urwaruka rwa CNDD-FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icyegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washyizweho n'incungu yo kwikokera ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'ugwaruka kwa CNDD-FDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko imigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
Mugabo Karinate Tsaki ya umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiwe umugambwe CNL
Cette intervention du ministre de l'Intérieur semble tout à fait disproportionnée
Ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati ni indenza rugero turibaza igituma umushikiranganji yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu nimba hari ibibazo umugambwe CNL abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kuyindi migambwe iketa umushikiranganji yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa bya CNL kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe nuko ivanga mu bikorwa byawo ntibinumvikana ukuntu umushikiranganji avuga ko abanywanyi ba CNL bazobanza kuronswa uruhusha kugira ngo bagire amanama yo gutorera umuti ibibazo byabo ingingo yo kurungika abapolisi ku ngoro ya CNL n'indi ngingo y'agahuturu ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa by'umugambwe wa mbere utavuga n'umwe n'ubutegetsi
ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition.
Hizo ndo ibwizwa nshingiro ya 2018 amatora y'umukuru w'igihugu bazoba mwaka wa 2027 nayo ayabashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi b'imitumba n'amakomine atunganywa mwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana. Ero jo likaneza kibateguriye ndabike banuye naho buta
turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi kuwundi. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakarama. Dusangire ijambo.